ini radio izwi ya Amerika. Radio izwi ya Amerika bagiri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mukumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 miriwe shuti mwese mu duteza amatwi ibide myongabo abaramutsa abayikaze mu makuru yakakanya. Igisirikare cya leta ya Congo FRDC kivuga ko cishe ku munsi w'Imana abagwanyi babiri b'umugwi ugwanyi ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara ifata abandi batanu ahitwa Kibirizi mu ntara ya Rusizi teritwa ya Uvira ntara ya Kivuyo mu Manuko yamara umugwi Red Tabara urabihakana. Uyo ni umuvugizi w'umugwi Red Tabara Patrick Nahiman. Uyu munsi ku itariki 11 y'ukwezi kw'icumi isi yose yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umukobwa. Uwo munsi wahimbajwe kandi mu Rwanda no mu Burundi. Igisirikare cya Ethiopia cyatangiye uno munsi wa mbere ibitero ku nteko z'intara ya Tigreya gikoresheje inteko zirwanira ku butaka. Urubanza rw'abantu 14 bagirizwa ko bateguye kugandagura Thomas Sankara yahoze ari perezida wa Burkina Faso watangiye muri ico gihugu uno munsi wa mbere. Ido nido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igisirikare cya Ethiopia cyatangiye uno munsi wa mbere ibitero ku nteko z'intara ya Tigreya gikoresheje inteko zirwanira ku butaka. Ivyo bitero vyatanguye uno munsi kuwa mbere nk'uko vyatangajwe n'umuvugizi w'umugambwe utwara intara ya Tigreya Gatechu Reda yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ku telefone ku gisirikare cya leta ya Ethiopia gifatanije n'inteko zidasanzwe zo mu ntara ya Amhara iri mu buraruko bw'igihugu vyatanguye ivyo bitero mu gitondo c'uno munsi kuwa mbere. Naco umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed abategetsi ba leta y'intara ya Amhara canke umuvugizi w'igisirikare cya leta babivuze ko bunino nyene. Gatechu yari yatangaje ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ko inteko za leta ziriko zikoranirizwa hamwe ku mpande zose. Yavuze ko batari bazi neza uruhande ibitero bikomeye vyari kuza biturutsemo. Yari yamenyesheje ko vyamuzinga vyariko bishigwa mu bibanza bitandukanye kandi ko n'indege zitagira abadereva bita drone zariko zirakoreshwa. Urubanza rw'abantu 14 bagirizwa ko bateguye kugandagura Thomas Sankara yahoze ari perezida wa Burkina Faso watanguye muri ico gihugu no munsi wa mbere ni nyuma y'ikiringo kirenga imyaka 30 agandagura. Thomas Sankara yiswe mu mwaka w'1987 muri kudeta yari yobowe n'uwo bahoze bacuditse Blaise Compaore. Compaore aza ku isonga mu bagirizwa akaba yagirijwe atari hari ko yateguye hamwe n'abandi umugambi wo kugandagura Sankara ari mu buhungiro mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Yagumye ahakana ko hari uruhara na rumwe yagize mu iyicwa ryiwe. Mariam Sankara umutambukanyi wa nyakwigendera Sankara yabwiye abamenyeshamakuru ko iki ari gihe bari barindi. Yamenyesheje ko afise icyizere ku rubanza uzotanga umuco ku rupfu rw'abandi bantu 12 ku munsi kudeta yabereye ko. Mariam Sankara avuga ko urubanza rukenewe kugira umuco ukudahana n'ubwicanyi rikibandanya kubera mu bihugu bitari bikevye muri Afrika bihagarare Burundi. Abamenyeshamakuru barenga ijana bavuye mu bice bitandukanye byo ku isi baje gukurikirana urubanza rw'abagirizwa ko bateguye kugandagura Sankara. Sankara yafashe ubutegetsi muri kudeta yabaye mu mwaka w'1983 afise imyaka 33. Yari yaremereye abanyagihugu kugwanya ruswa n'ubukoloni. Umushikiranganji wa mbere wa Tunisia yagenye abashikiranganji muri iki gihe igihugu kiri mu bihe bitoroshe. Frederic Nkundikije araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Iyo leta nshasha itangajwe uyu munsi kuwa mbere hari yahize indwi zitari nke. Perezida Kais Saied akuye umushikiranganji wa mbere akanafuta inama nshingamateka mu ntumbero yo kwigumira ko ubutegetsi. Ico gihe abatavuga rumwe nawe bamwagije ko yafashe ubutegetsi ku nguvu mu bintu bisa nka kudeta. Umushikiranganji wa mbere Najla Boudane yagenwe na Perezida Saied mu kwezi guheze yavuze ko umugambi nyamukuru wa leta yiwe ari ugutuza ruswa hamwe no kugarukana umwizero mu Banyatunisia. Yamara naho mu iki gihe Tunisia ihanzwe n'ubukene, Boudane nta kintu na kimwe cerekeye imigambi yo kunagura ubutunzi yatangaje. Boudane yagumije mu bibanza vyabo abahora ari abashikiranganji ifata ikibanza ujejwe ubutunzi hamwe n'ujejwe imigendanire bari baganiriye na Perezida Saied.
Ayo yaramwe amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Izwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kinini no mu Kinyarwanda Washington DC. Mushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezi3@ radio yacu voa@.com mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ma akuriye mu karere k'ibiyaga binini byahereye muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ahinteko za leta FRDC zavuze ko zishye ku munsi w'Imana abagwanyi babiri b'umugwi ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara zifata abandi batanu FRDC ivuga ko abo bagwanyi baguye ahitwa Kibirizi mu kiyaga cya Rusizi territoire ya Uvira intara ya Kivu yo mu Bumanuko inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira
Nkuko bitangazwa n'umubwizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere Major Dieudonné Kasereka avuga yuko igisirikare gikorera muri brigade ya 12 batayo ya kabiri rikabunambo muri territoire ya Uvira kishe gitezambusha abagwanyi ba Red Tabara babiri gifata abandi batanu uyu mubugizi w'igisirikare cya Kongo muri secteur opérationnel Sokola D akomeza kuvuga yuko abagwanyi barashwe bari bavuye i Burundi bagiye gufasha Mayimayi Kijangara usanzwe ateza umutekano mukeya abaturage batuye mu kibaya cya Rusizi ku Rwanda rw'umuvugizi w'inyeshyamba z'Abarundi za Red Tabara Patrick Nahimana anyumuza ibivugwa n'igisirikare cya Kongo ko ari abagwanyi ba Red Tabara bishwe abandi barafatwa
Igisirikare cya Kongo ndetse na guverinoma ya Kongo bivuga yuko biri gukangurira imigwi itwaje ibirwanisho gushyira intwaro hasi cyane y'abanyamahanga igasubira iwayo mu gihugu none se mwe mwaba mwiteguye gusubira i Burundi
Bernard Kadogo n'umuyobozi wa societe civile mu kibaya cya Rusizi ashimira igisirikare cya Kongo cyishe kirashe abagwanyi b'Abarundi bari bagiye gufasha Mayimayi Kijangara uri Rugeji mu misozi iri ya ruguru ya Rubirizi uyu muyobozi atangaza ko Mayimayi Kijangara akoresha rumwe mu rubyiruko rw'Abarundi mu kunyaginka gushimuta abantu ndetse no kunyaga abagenzi bari mu modokari ziba zivuye mu mujyi wa Uvira zigana mu mujyi wa Bukavu twabibutsa yuko tariki ya gatanu y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2021 inzego zishinzwe umutekano zafatiye mu mukwabo Abarundi 30 muri sange yo mu kibaya cya Rusizi bashinjwa kuba barinjiye muri Congo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko abandi nabo bagashinjwa kuba bari bagiye mu mitwe yitwaje ibigwanisho ikorera muri iyi teritwari ya Uvira Vedaste Ngabo ku bwa Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
urakoze Vedaste Kuri itariki ya 11 z'ukwezi kw'icumi isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umukobwa umunsi ukaba wahimbajwe mu Rwanda no mu Burundi icyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kigaragaza ko umwana umwe w'umukobwa kuri bane bafise imyaka hagati ya 15 na 19 batari mu mashure badafise akazi kandi badahabwa inyigisho zo gukarisha ubwenge ugereranije n'abahungu aho umuhungu umwe kuri 10 ari warabwa n'ibyo bibazo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambe mu Burundi hari umukobwa yitwa Irvine Floreal Murame yiyemeje gukora imirimo no gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo yiteze imbere ateze imbere n'abandi ayoboye ikigo citwa Infinity Group mu Burundi yaganiye na Venuste Nshimiyimana
kuri jewe nibaza ko uno munsi udufasha kwibutsa abandi bakobwa bose yuko bafite amahirwe amwe nk'ay'abahungu ibiharuro wabiguze mu kanya by'uko abahungu aribo babona amahirwe menshi mu kwiteza imbere mu buzi ubwo uno munsi numvume ngo ni umunsi dukwiriye kubishemerera tukongera tukabyibutsa abana bacu tukabyibutsa abakobwa bose yuko aho umuhungu yashoboye gushika umukobwa arahashobora
mu gushinga ikigo Infinity Group uyumviraga umwana w'umukobwa w'umurundi kazi warangizaga amashuri ntabona kazi watekerezaga nde
jewe mu gushinga rino shirahamwe nibisanzwe ko niyumvira umukobwa kuko jewe nsanzwe ndi umwana w'ishura mu muryango w'abakobwa batatu aba twarezwe n'umubyeyi atwumvisha yuko uko tutari abakobwa tudashobora gushika kure hanyuma nibisanzwe ko mu byo nkora byose bishira imbere cyane cyane uruhara rw'umukobwa ino mu Burundi abakobwa nibyo baratubwira yuko dushobora gushika hose mugabo hari abatabizi hari abacibaza ruguru yuko umukobwa ari uwo kurera abana gusa ari uwo kuguma mu rugo ari uwo gukora ubuzi bubayabaye no munsi jewe mu gushinga ari no shiraham ni nko kuba icyitegererezo no kwemeza yuko abakobwa abigeme abagore bashobora gushika no mu myanya minini mikuru mu kuyobora abantu mu kwiteza imbere mu butunzi bakaba ba directeur bakaba abashitect bakaba abantu bakora ubuzi bwose umuhungu ashikako.
None nizihe ngorane uhura nazo nka biyemeza mirimo w'umukobwa?
Umukobwa ashatse gutera imbere cyangwa gukora ibyo abandi bose bakora, hari ibyo batubwira ko urugo ni rwo rwa mbere ntiwoja cyane kurondera kariya profesionel, kandi hariho abana bagukeneye muhira, hariho ibikorwa wowe utegeza gukora. Umukobwa ateye imbere hakiri kare atarajya kubaka ugwiwe, bamubwira ko atazoronka umuntu amutwara kuko atamugabo ashobora kwemera umukobwa yashoboye kubona amafaranga hakiri kare. Ayo yose ni amastereotype, ibyo ni bice mu ntambamyi bishobora kuboneka ngaho, ubwo biva ku mastereotype kandi bishobora guhinduka ari uko abagore n'abagabo bagiye hamwe hanyuma bakavuga ingaruka nziza zo guha amahirwe amwe ku bana bose abahungu n'abakobwa.
None ibanga ryawe madame Elvine Floriade Muramye, ibanga ryawe ni irihe? Wabigenje ute kugira ngo ushobore kwiteza imbere ugere ku ntambwe ugezeho kandi uri umukobwa nk'uko wabivugaga?
Nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango bemera yuko abana bose bafite amahirwe amwe, twari abakobwa gusa nabivuze. Ngira amahirwe yo kwiga ku ishuri lycée distance exprime hamwe de secondaire, hama batubwira yuko excellence ari ikintu cya mbere, hanyuma batwigisha ko nta muhungu nta mukobwa. Hanyuma ngira amahirwe yo kubona akazi nkiri muto, mfite imyaka 18 mbere yuko ntangura kaminuza. Hanyuma ngira Imana ndonka abamperekeza abizigira muri potentiel yanze abifuza gufasha uwo mwana, hanyuma nemera kwiga. Maze imyaka 6 ndaho natanguriye akazi, numva mpamagarirwa kwikorera no gukora ikintu kizima kugira ngo mbe icyo kigererezo ku bandi bakobwa, kugira ngo bikunde bumve yuko kuba bisaba kubanza kuba umugore wa naka ashobora kwitangura kiri mutoya. Turi muri runo rugamba rwo kumvisha abantu ko bakwiye guha amahirwe amwe abakobwa, mugabo si ngombwa. Abakobwa ntibakwiye kumva yuko bazoronka ibintu byose kubera ari abakobwa gusa, bazoronka kuko bahiganywe n'abahungu kandi bazobironka kuko bakoze ikintu cyiza kigororotse kigira.
Umuryango w'Abibumbye uvuga ko abakobwa bazi gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo biteze imbere, nkamwe ikoranabuhanga ribafasha gute? Wowe nyirizina rigufasha gute mu guteza imbere ikigo cyawe Infinity Group?
Uno munsi shishe abakozi bagera ku 500, urabakorera aho ndi n'abakorera mu mashyirahamwe atandukanye mu gihugu cyose. Abantu nk'abo ntushobora kubayobora, ntushobora kubajeha neza udakoresha tekinoloji utari muri dijitali. Uno munsi twese abakorera ngaha ku kazi turashobora gukorera muhira, ariko tukabandaya turi ku mirimo cyane cyane uhadutse ikiza cya COVID. Nta kumwe twari gushobora kubandanya dukora no kujera abakozi bose tudakoresha digitalizasiyo. Ni igikorwa gikomeye kandi kuko ibintu biri mu isi biranyaruka cyane rwose, utazi neza ingene ukoresha aya mawuzi ashase ni ibintu bishobora kukugora. Ku bwanjye rero umukobwa akeneye no kumenya izo bituma yishyira ku mwanya no kwegereza amahirwe yose ku ruhande rw'iwe.
Elvine Floreal Muramye, umuyobozi w'ikigo Infinity Group Burundi, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Venice.
Tugushimire Venice kuri icyo kiganiro. Uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abigeme ku isi ushyitse, ababa mu ikambi ya Ndota muri Tanzania bageramiwe n'ibibazo ntangere, ni mu gihe ikibazo cyo guhohoterwa no kurongozwa ku nguvu kivugwa ku bwinshi muri iyo kambi. Mugenzi wacu James Joven ari muri Tanzania niwe yatwegeranirije hamwe amajwi ya bamwe mu baba muri iyo kambi bavuga ku kugene bamerewe kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umukobwa ku isi.
umunsi mukuru w'abigeme ushitse abigeme benshi badafise ibyo kwifashisha nk'ubu ukiye mu bihe byawe urasaba ikotibisi ugasaba amakanga ugasaba n'indobo ibyo byose turabisaba ku bigeme baba bagize ingorane badafise icyo bifashisha
ubaye tutiteguye atavya nk'uko dufise iby'abigeme nk'amakotibisi niyo dufise cyangwa amakanga bahora baduha amakanga baduhaye yaraheze boshobora kuza baratubaye twidukwi tukareka kujya gusenya twebwe abigeme kubera yatubwiye gusenya barashobora kuduha nko kudufata ku ngufu cyangwa natwe tukagirirwaho ingorane
ubuzima bw'umwigeme ngaha mu ikambi ntibumeze neza kuko turahura n'ingorane zitandukanye ifashanyo ntituzironka bikwiye bamwe barafatwa ku ngufu abandi bagaheba amashuri banywa ingorane baba bahuye nazo ugasanga nko ku ishuri umuhungu ntibamufata kumwe n'umukobwa izo nizo ngorane duhura nazo kandi benshi harimo nk'abo usanga bakwiza imyaka kujya mu bitinya ugasanga ibyangombwa ntitubironke kaca usanga bamwe bariko barajya gukora ibyo tuba tutari bifuza kugira baronke zirya bya bintu byo kwifashisha mu gihe haba hari mu bitinya
hariho ababyeyi barongoza abigeme ku nguvu bakabarongoza ku nguvu bakababwira ati nimugende murongogwe bene baba bigombera amafaranga bakajiba amashuri bene bakaba bigombera amahera nyine
umaze kugenda urumva umukobwa ko abatabyazi urumva akabarongoye ku nguvu ya nyina wiwe nawe atagomba kurongogwa atagomba guheba ishuri
duhura n'ibibazo byinshi ibibazo bitandukanye abigeme ibibazo byinshi duhura nabyo hari aho abafatwa ku nguvu bagahohoterwa ndetse abandi bakagira ibibazo bitandukanye by'ubukene kanaka nk'abigeme kubera ataho kubikora usanga bagiye mu nzira z'ubushirashizi ugasanga baratwaye inda mu byo batiteguriye ugasanga izo zose ni ingorane zuhuye n'umwana w'umwigeme ibindi kandi abigeme duhura nabyo n'ubu bafise ubwo buryo bw'ukuntu babayeho ukajya usanga arabuze nk'ibikoresho byo kwifashisha mu bigeme agenda mu bihe byiwe akabura nk'indobo zo gukoresha amasabune cyangwa amakotegi zo gukoresha cyangwa uwo mwanya ugahorera amata n'ubukombe afite imbere akabura n'ubukombe yo kwikinira nk'iyindi yambaye yononekaye rero twebwe abigeme icyo mbona umenga ni uko abagabo twitwararika bakatwitaho cyane kuko bakadufasha duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye
n'amasabune nyine aheruka ibindi bigo byose barabihaye ariko hasigaye nyine ibigo bikeye ariko natwebwe barase kuduha kandi na kuri ibyo by'amakanga naho iby'amakanga byobye baheruka kuduha nyine baraheze ngihanga meza ngaha kweri abazambaye byaraduheranye dusaba kandi yuko batongera umunsi mukuru w'abigeme ariko naho ubaye dufise ibibazo kandi tugiye inyuma y'ikambi hari igihe nyine duhura n'ibibazo ugasanga baragufashe ugasanga ugiriyeyo ingorane nyine ugasanga nyine mbere utashe ufise ibibazo byinshi cyane
rero icyo twosaba yuko boza baradufasha ugiriyeyo dufise mu ibyo bintu turaturonga ibyo twifashisha ntitujye mu moshamani
ngende basaba kuza baradufashisha badukurikirana no muhira ukuntu tuba turimo turakora ibintu umuhungu bisabwa yuko yokora nk'uko natwe dukora umwana nicyo kimwe n'uwundi
mukuru uyu munsi mukuru turawushimye ariko nikubita agashyi muraba ukuntu musubira kugarukira agateka k'abigeme
radiyo Ijwi ry'Amerika i Washington DC Deni Gakwaya ni umusore w'imyaka 26 yahungiye mu gihugu cya Malawi avuye mu Burundi mu mwaka w'2002 mu minsi iheze gutoranywa nk'umwe mu mpunzi zikora ibikorwa bidasanzwe change makers mu ikambi ya Zaleka mu byo ashimirwa harimwo kuba yatunganije ishuri ryigisha impunzi ibijyanye n'ubuhinga bwa none gufasha impunzi kurondera imirimo bakoresheje internet ndetse no kubakaza applications zikoreshwa n'ibigo bitandukanye kugira ngo ibikorwa byiwe n'ibindi by'izindi mpunzi bimenyekane babifashijwe n'ikigo Inua Consulting cyatangujwe na Innocent Magambi nawe amaze igihe mu gihugu cya Malawi aho yageze nk'impunzi mugenzi wacu Eli Gwema yaganiriye nabo bagabo bombi ku bikorwa by'ingiriye akamaro bimaze gukorerwa mu ikambi ya Zaleka n'umwimbu bimaze kugeza kuba ba muri iyo kambi reka Magambi abe ari watangura kutubwira uko icyiyumviro cyo kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi cyamujemo
amahoro neza edi mwakoze kutumire mu by'ukuri je navutse mu buhungiro mu buhungiro ibikorwa byose twadukora mu buhungiro maze gukora ibikorwa bitari bike nasanze hari abimpunzi bafite ibyumviro byiza bidasanzwe kandi bari kwarakora ibikorwa bidasanzwe ariko batazwi no mu gihugu barimo canke mu bihugu bavuyemo nifuza ko nokora igikorwa co tuma kibamenyekanisha kandi kiba kibongera kikabigisha mu bihugu bariko barakora kugira bagikore uburyo bumeze neza kandi bishikira abantu benshi.
Ibyo bikorwa wabitangiye ryari? Ese kugeza muri uyu mwanya tuvugana hari abo bantu wamaze kumenya, umaze kugaragaza ku buryo ibikorwa byabo byaba byaratangiye kumenyekana?
Ishyirahamwe rero rya Inua Consulting ariryo rigamije kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi zikorera mu nkambi yabitangije mu kwa kane. Kuri ubu sinoba ko hari inyungu nini zimaze kwerekana, ariko ndabona neza yuko abo tumaze kwerekana kuvuga ibikorwa byabo hari akamaro kanini bimaze kuboneka. Hariho nk'umwe banganditse mu kinyamakuru cya hano muri Malawi kimwe ibikorwa ariko arakora, kandi ndizera yuko mu minsi nitwamanira kubikora n'uburyo imfashanyo buzoboneka ku bantu tubananya twerekana tugaragaza ibikorwa byabo, kuko ndazi abantu mu by'ukuri bagenda bafasha mu kinyarwanda bita ngo baterampunga bamaze kugira entere, bamaze kwiyenteresa buri hose turakora kugira babandane kuyaga n'abo bantu barabukuntu bafasha kugira ngo bakora bitere imbere.
Umwe mu bantu uwo muryango wanyu ugerageza gufasha kumenyekanisha ibikorwa bye ni Remy Gakwaya, aba muri iyo nkambi ya Zaleka mu gihugu cya Malawi. Remy Gakwaya nawe turi kumwe kuri telefoni. Remy Gakwaya, wiriwe neza?
Twiriwe neza, amakuru yanyu hiyo.
Amakuru yacu ni meza. Gerageza utwibwire hanyuma unabwira abakurikiye Ijwi rya Amerika ibikorwa ukora muri iyo nkambi n'ibikorwa ki.
Yewe nka kujya bivuze ndi Remy, kandi ndi muri Malawi nk'impunzi. Ndabaye impunzi ntakajya abazee banjye bose mu gihugu, bisanga mu gihugu cya Malawi, ariko nisanze mu gihugu cya Malawi kubera ibintu bitandukanye n'ibizitizi byinshi n'ubuzima bw'impunzi mu nkambi. Nicyo cyatumye ntangura ishyirahamwe rifasha impunzi kwiga ibijyanye na tekinoloji, ariko kurondera uburyo abantu bari mu nkambi bashobore kuronka akazi kuri internet. Icyo nicyo cyatumye dutanguza organization yitwa Technolab ifa yigisha impunzi ibijyanye na tekinoloji, gukora ama application yatandukanye kugira ngo burya bumenyi baburonse bingire mu ma platform y'akazi menshi ahari muri internet, bashobore kuronka akazi gatandukanye kandi akazi kasha gafasha ubuzima, imibereho yo ya buri munsi y'impunzi n'abaturage baba mu bijiji bya hafi ngaha mu nkambi ya Zaleka.
Hanyuma umuntu yakwibaza, Gakwaya, wavuze ko uri impunzi wagiye mu buzima bw'ubuhunzi umaze gutakaza ababyeyi bawe, wowe ubwo bumenyi wabukuye?
Ndarize ndakora ubushakashatsi butandukanye muri ubwo buryo, niho ndaciye ndongera ubwenge ndiga ndamenya ibintu bitandukanye byinshi bijyanye na tekinoloji, ariko n'ubundi bica ndaciga mu bigo bitandukanye kugira ndongere ubumenyi bwanjye.
Gerageza utubwire muri make kuko wari uvuze ko ugerageza kwigisha impunzi bagenzi bawe uburyo bwo gukoresha za mudasobwa cyangwa se internet mu gushakisha imirimo, kugerageza guhanga za applications zitandukanye. Kuva utangiye gukora ibyo bikorwa, niki wavuga kumaze kugeraho nk'umusaruro?
Kuva nanguye ibikorwa ndabonye byarafashije cyane cyane impunzi aho ndatanguriye, kubera hariho amapapplication tugiye gukora yafasha impunzi directement. Urabye nk'igihe giheze, umwaka uheze, hariho ikibazo cya COVID, abantu benshi, abakozi benshi ntabwo bari baza mu nkambi. So tugiye dukora application ikoresha tekinoloji ya USSD, kandi yafashije na UNHCR na Plan Malawi kugira ngo ifashe impunzi bishobore gutwara ibibazo byabo kuri UN bakoresheje amafoni asanzwe, kubera impunzi nyinshi zifite amafoni mato mato ya bayitafika phones. Ariko turetse nuko muri uyu mwaka nyine uheze twashoboye no gutangura gukorana na leta ya Malawi, kubera yabonye ibikorwa duhaye dukora, ubu duhaye dugutufasha ntabwo dugufasha gusa impunzi, duhaye twigisha n'abaturage bazungurutse muri bijiji, tubigisha ibijyanye na tekinoloji, tukabigisha programasyo barangije kwiga programasyo ubutrafisa abantu bane barota kazi kuri Upwork bahaye bakora ntago abana abantu bari batafise uburyo bwo kuronka kazi ahantu hose ariko ubu batangiye gukora akazi batangiye kubona uburyo nubwo buryo duhaye dufasha tuvana abantu ahantu hatafise umuco gushika ahantu batangura kuba bafite akamaro bashobora guteza imbere ahantu bari kandi bagateza imbere n'igihugu cyose.
Nk'inzitizi wowe nk'umuntu uba mu nkambi wakabaye wifuza kuba hari ibindi bikorwa wageraho ariko ugasanga ibyo wifuza ntubigeraho, nk'inzitizi uhura nazo cyane cyane nk'impunzi ni izihe kugira ngo ube wagera ku bikorwa ubundi abandi banyagihugu bagiraho wowe udashobora kugeraho?
Urazo rimpunzi hariho ibintu byinshi bihura nabyo bikurikirana na status uba ufite. So icya mbere cyo ni hahandi ubushuta utashobora kwidegembya cyane naho uba ufasha mu buryo butandukanye, ariko hari akantu kabura kakandi ko kwidegembya ugashobora gukora ibintu, ariko n'ibyiyumviro ukora ikintu kimwe ukaronka ibindi byiyumviro, ariko ugasanga bijya byiyumviro kugira ngo bishyirwe mu ngiro. Hariho inzitizi nyinshi zivanye n'ukuntu na status cyane cyane status uhari ukoresha kandi ahantu uturuse, nibyo bintu usanga biteza umuntu inyuma ugasanga aho gutera imbere umuntu ikintu yakoraga agasanga ntabwo yabishoboye kubikora ahubwo hayasubira inyuma.
Urakoze cyane Inosa Magambi. Kuri izo mpungenge za Remi Gakwaya avuga ko impunzi zifite ubushobozi hari byinshi zakora, ariko rimwe na rimwe bagahura n'inzitizi z'uko bari impunzi batemerwa mu gihugu kuba bagira inkunga batera ku gihugu kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere, ibyo bintu nkamwe mubafasha mubikoraho iki ku buryo izo muzi zakumva ko nubwo zifite ubushobozi ubwo bushobozi bwabo buzamenyekanishwa kandi bugire umusaruro butanga ku gihugu?
Mu by'ukuri icyatumye ntanguza iryo shyirahamwe n'icyo hanini kuko nkanje imyaka 15 iheze nabonye inzitizi nyinshi cyane ibaze harageze yaho abantu bakora mu mashyirahamwe yafasha impunzi bahagarika imfashanyo nari naronse y'ibyo kurya amatoni 145 y'ibiribwa nari naronse ugira abifashe impunzi mu nkambi. Icyatumye nari zibira mbavuga ati wewe uri impunzi ushobora nta nshingano ofisi zo gufasha izindi mpunzi, umva ibintu bitwenza udashobora gutahura. Izo mfungurwa zaziriwe ibirongwe amezi atatu byasabye yuko tujya muri Geneve kurega kugira izo ndya zive ibirongo jije mu nkambi ahantu ibirometero 45. Ni ukuvuga rero zisiro kuba adazizi nicyo gituma navuga ati oya ikigo maze imyaka cumi n'eshanu nkora bimaze gutera imbere bisaba kozorera kuri 40 irashobora kubandanya ntabirimo, ariko reka ntanguje inuwa consulting kugira mvuganire abantu nk'abo Remi nuko atasinze kubera kubwiye yuko aherutse Ethiopia kuza kwerekana ubuhinga afise muri tekinoloji aheruka mu Buganda, ni kuvuga ibikorwa amaze gukora amaprime amaze kuronka ni menshi yo kwerekana yuko naho ari impunzi umutwe wiwe atabuhungiro ufise umutwe wiwe atari impunzi ukora mu buryo budasanzwe ku buryo n'igihugu n'ibihugu byoronka akamaro mikubari karakora. Rero ndi kugerageza gukura izo nzitizi kuvuganira impunzi kugira leta ya Malawi ihindure amategeko yatuma impunzi zidashobora gukora mu bwisanzure ibikorwa zeko zirakora n'ibikorwa Remi ari karakora World Bank Banki Nkuru y'isi yarayibonye ati oya reka dushyiremo umutahe tugufashe kugira ibikorwa uri kurakora biboneke. Ni kuvuga ibikorwa byo mu rwego rwo hejuru cyane bisaba ko ubuvugizi bukenewe kugira igihugu gihindure amategeko agenga impunzi kugira impunzi rwose zibikore mu bwisanzure kandi biteze imbere n'abanyagihugu
nico gihugu cyo cyarabaki.
Urakoze cyane. Innocent Magambi watangije uyu mugambi wo kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi ziri mu gihugu cya Malawi. Nawe nagira ngo ngushimire kubwa kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane.
Nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi bande bafashije gutegura aya makuru. Bashize hamwe aya majwi ifatu ari maskarara. Amakuru yarahagarariwe na Idigwema naho kuri mikoromo ari kumwe na Angel Demiyonga. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro.